intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kaze mu kiganiro ndafise ijambo cyo kuri wa gatatu itariki 30 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022. Ducije nino amwe mu majambo ashikirizwa na Daniel Gerard Ndabirabe arongoye inama nshinga mateka. Ikiganiro muri ko mugishikirizwa na Benyax Rakana.
Ndafise ijambo.
Mukaruko arimo kabashinga amateka muri uku kwezi kwa gatatu, Daniel Gerard Ndabirabe amaze iminsi akoranya abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza. Mu byo ashikiriza humvikanamwo imvugo yerekeza imigwi y'abantu bifatiye kuco bakora canke intara bavamwo. Muri ayo majambo umukuru w'inama nshinga amateka humvikanamwo ukudashima ibyo bakora akoresheje imvugo yo kubasubiza hasi. Twumvirize bimwe mu byo yashikirije.
Ejo bundi nari imwaro abanyamwari nababwiye nti mukabamwe kwe mudashaka kuyima cyangwa ibananira ngo tubwiye twe kw'abanyakayanza tuze tubazane tuzane nk'ibihumbi nka bitanu tubisuke muri mwaro bazane n'amasuka mubereka aho barima. Icyo tuzokora gusa ni uko yogeje kurima muca muduha inoti tukigiye tababajije ntimuzobikora ngo tuzobyiyumvira ngo mugapo bitimushatse murashaka no kuduha kuyitongo nabyo tubobitwara ateka mugamba hera kuno nayo bayakunda cyane bavuye ngo bazobyumvira bumve nubu ntagishi nabone ebo yitanga nyine mwara kagoye faranga na warironde.
Daniel Gerard Ndabirabe yaranavuze no kubijanye n'abadandaza ba mabutike.
Butike nizishobora gutuma igihugu gitera imbere nta na rimwe kuko butike ni consommation. Butike nabwo ari gucuruza ni ukuvuga yuko mwebwe muri butike uragenda ibugande ukarangura utuntu ukarangura ibibiriti ukarangura inzembe ukarangura inshinge ukarangura na timwe bazabashira mu kanwa akantu uzanye uza kunguka ku faranga rimwe rimwe nawe ugashije hanga ukagara ngo jewe ndi umugwiza atunga akomeye ngo nzoteze imbere igihugu cahehe n'umuryango niwe uteze imbere.
Ugwaruka, murafise ico mushikiriza kuri aya majambo y'umukuru w'inama nshinga amateka? Mukanya ijambo ni gwanyu. Nase hari muri Kenya avuga ko iyo mvugo itabereye umukuru w'inama nshinga amateka.
Jewe icyo mbona igihugu cy'u Burundi kimaze gufata iyindi sanamu mu makungu bivanye n'abategetsi barongoye igihugu nta ntwaro yari bwigeye yifatira abenegihugu mu gahaga ngo ni binebwe. Mbe baratanze ubwubutsi mbe ariko jewe akabi gatunga nta keza baratanze ubutsi barereka abenegihugu ati twaje dukenyeye tubereka ubuzima ukora bakanga gukora mbe ko bita abandi binebwe bakaba bariko babuza n'iterambere yuko k'umwenegihugu yogira iterambere mu rugo rwiwe. Uno munsi abiri bifitiye ikinga ryo gukora ubwo butagisivure ko babirukanye izo tukutuku ayo mamoto none iryo terambere rizova hehe? Ubwo bunebwe buzoca bureka kubaho ahubwo nibasa n'urugusho kabisa babwagura nayo ubundi hoho ubusuma bugiye kuba n'ibyihebye imbere bigiye kubaho mu gihugu cy'u Burundi no kugunguruka kabisa kuko ntabwo uri umutegetsi ukubaka kubwira abenegihugu amajambo nk'ayo. N'abarundi ubu kumbure bamaze guca ubwenge barumviriza izo mvugo abo bategetsi bavuga hamwe hamwe nyine bavuga ati n'ubwoba bwabuze uyu muntu n'ubundi ho bazodundubirwa bace mu mabarabara kabisa. Ariko uko imvugo nk'izo nizo gukekeza abenegihugu ejo bundi bavuze ko umuntu adakugize imibotike yiwe imiliyoni 10 kwatagezwe kudandariza mu bisagara none izo miliyoni 10 utazifise umvuzo cyabugara n'iryo terambere zobaye ubwo bune bw'ubuzo cyabureka kwinjira gute mu gihugu ubwo gusa wenuka ikigega cyo kibega goga
aliyo nari mu Burundi nawe nyene abona ko imvugo itiyoza abanyagihugu itari kwiye kuva mu kanwa k'urongo yabaserukira abanyagihugu ati yarakwiye kwigaya
kubona mukuru w'inama shingamateka yarubahutse akagiriza abantu bo mu ntara zimwe zimwe yuko ari binebwe batazi gukora twumva yuko yarenza karimbi renza karimbi kuko ndashobora kuvuga yuko abantu banaka batazi gukora utabahaye akazi utabakurikiranye mu bikorwa byabo cyangwa utababeshejeho yararenza karimbi ibyo ntibyari kuvugwa n'umurongozi n'umuntu aserukira abandi n'umuntu atwara inama nshingamateka umuntu atwara inama nshingamateka arafise amajambo y'ubwenge yakoresha nayo amajambo yakoresheje amajambo y'agasuzuguro n'amajambo yo gucuruza abantu bitari bibereye kuvugwa n'umuntu ujya rero njyewe numva yuko ngasaba yuko yari akwiriye gusaba ahubwo imbabazi abantu yarengeye akabatuka kuko bijya byitwa gupfukana ndazi neza iyaba ari wundi muntu abivuze bari guca bamucisha ku buhombo bakamuhana bakamuca amande bakamugirira nabi ariko wewe aritegereza ntacyo bitwaye n'abategetsi bagenzi be ntacyo babivuze ku mugabo turazi neza iyaba ari wundi muntu wagiye atavuga rumwe n'ubutegetsi yuko ubu aba amerewe nabi tukavuga tuti abarongozi yego nibyo turabubaha nk'abanyagihugu rero nabo barakwiye kubaha abanyagihugu bagenzi barakwiye gutanga akaruro keza mu mvugo no mu ngiro zabo rero kugira ngo bashobore kurongora neza abo bagenzi
tawari mu Burundi ati ibyo umukuru w'inama nshingamateka yavuze nta kibi kirimwo kuko yahimirije abarundi gukura amaboko mu mpuzu
kubaho iteka zetswe hamwe n'amashamateka kutiyavuke bagiye gukora abantu nta zimwe kimwe batakora nicyo yarakivuye ntikurashimira abantu baba kwicukira igikorwa tubivuga kugira ngo tuzi ikivi kugira ngo igihugu gitere imbere tubane ibyo gikoresha n'umusesekara rero ndongoki yarakivuye yaraduhamagariye ibikorwa hameze bitakirakibura abantu batunegwa ahubwo twicukira igikorwa cy'iterambere twese hamwe tukitumwimbo bwagiho bukere kitimbere ubwo nta kigo cyaketse imbere n'ibinyebwe bintu byose utera imbere no kubakora iyo wicaye ntushobora gutera imbere
Dorine ari mu Rwanda aragaye imvugo yakoreshejwe na Daniel Gerase Ndabirabe ati umutegetsi yari akwiye kuvuga amajambo ahumuriza bose
hari imvugo itaba ibereye umuntu mukuru nkuriya amfise umukuru w'inama nshingamateka kubera ko ubwiye umunyagihugu ngo ni umunebwe we ntako ataba yagize kugira ashobore gukora ashobore kwinjiza amafaranga ariko hari igihe benshi bananira hari igihe benshi byanka bakiruka kurondera bakiruka bakarondera bose bikanka hari n'abarima ntibimbure hari n'aborora ntihagire icyo bakuramwo nico gihe gucumwitaye ngo ni ikinebwe cyangwa ni umunebwe ibyo ntabwo ari imvugo ikwiriye umuntu w'umukuru ahubwo yarakwiye kurondera izindi mvugo zitari izo zo gutuka umunyagihugu akavuga amajambo ameze nk'ubahanura ntiyafatira mu kivunga abantu icyarimwe ngo murabanebwe kubera muri abo nyine afashe mu kivunga harimwe bakora petetse harimwe n'abadakora n'ibinebwe ariko ntiyafatira mu kivunga uburondera izindi mvugo zo kubasunika zo kubatera intege kugira babandanye bakora ariko utabanje kubatuka cyangwa ubabwire nabi kandi uri umuntu w'umukuru ni ibintu bigayitse bitaboneka neza kandi byo guca intege abanyagihugu aba arongoye
Leonce ari mu Burundi ati Daniel Gerase Ndabirabe yakoresheje imvugo itabereye kandi itera ubwoba abaserukira ariyo banyagihugu
nk'ugwaruka imvugo jewe nayibonyeho cyane nayakiranye akababaro kuko imvugo teyisoni ku mutegetsi nk'uyu ashobora gutanga ihumure mu banyagihugu mugabo agatanga amajyamba za gucivutu abanyagihugu ni imvugo iteyisoni kugwaruka ni imvugo iteyisoni ku bavyeyi nkunze kubwira abantu bamwe bamwe nti abagabo turababona bambara amapantaro aho baraca ku mihanda bakagenda ariko abagabo bijunje n'ijambo abagabo bavuga ukuri ni bake cyane kuko ndakunze gukurikirana imvugo ye y'umugabo arangoye n'amashyiga amateka ejo bundi aherutse kuvuga ko aya bakinga amamotari amabajaje ngo akora agisida kugira ngo batange amaraso mu kuzima je naravyumvise numva intuntu n'agahinda muri jewe nk'umuntu nk'uyo umutegetsi nk'uyo amaze kuvuga amajambo nk'ayo yivanga mu bintu atarekuriwe n'amategeko n'ibintu biteye isoni uko nimba ari umukuru w'inama ishinga amateka hari ibindi ajejwe hari ibyo ajejwe atashobora kurengera akarimba abandi kuko nimba ari igihugu cyubahiriza amategeko ibisata byose birafise amategeko abigenga bwa kumva imvugo nk'izi ni imvugo nkanje nk'ugwaruka sindabideha kuko umuntu avuka rimwe agapfa rimwe kandi buryo umuntu bamwishe ubundi atuba umuhaye yifuti bisigaye nawe uca usigara urategura nawe ahawe rero ndasabaho abategetsi bamwe bamwe si bose baze baravuga imvugo zihumuriza abanyagihugu by'ukuri nimba twabatoye tubizeye ihoza batuzanira amananiza amajambo aza gutunduza imitima amajambo aza kutuza amahoro turi mu bukene buteye isoni rero nibabanaba bavuge imvugo ziza guhumuriza uyicankuriye
Ikiganiro ndafise ijambo kibandaniriza kuri Carmen ari mu Rwanda ati umutegetsi afise igihagararo cy'umukuru w'inama ishinga amateka yarakwiye kwitondera imvugo akoresha mu gushikiriza ijambo abaserukira
mu Rwanda icy'umukuru w'inama ishinga amateka Daniel Gelas ndabirabe yagije abantu abiki binyebye ko atazi gukora jewe na byakiriye nabi ni imvugo isesereza ni imvugo ibabaza ni imvugo isubiza inyuma umwenegihugu ni imvugo isubiza inyuma umunyagihugu w'umurundi wese kuko ibyo baba bategerezwa gukora nigira neza ko babikora neza kuko baba bagiye gukora ubuzima bwawe ko arakorera akubateza imbere hakubaha ibindi byiyumviro byiza cyangwa kubaha ibindi bikorwa byiza byoza byunganya ibyo bakora agacayi avuga imvugo nk'irya ngo ntibazi gukora n'ibinebwe nibaza ko atari imvugo yomuranga si imvugo yoranga umuntu yifuriza neza abanyagihugu b'u Burundi si imvugo nziza yokoresha ku Barundi bazi neza ko baticaye atabona ibyo bafise bakora kugira ngo bashobore kubaho biteze imbere bateze imbere n'igihugu cyabo
Didas ari mu izinga rya Mayotte avuga ko atashimye ingene umukuru w'inama ishinga amateka yifashe imbere yabo aserukira
ni ibintu bibabaje bitanezereye kubona umutegetsi umukuru w'urwego nka rubya w'inama ishinga amateka aserukira abanyagihugu ariwe yagomba kuzarambika agashambara arahiteka abanyagihugu aserukira akaba ariwe azarabakura ko agashambara imvugo nka zirya rero ntizibereye umuntu ari ku rwego nka rubya ikintu batamenya Barundi mu Burundi hari ibibazo by'ubushomeri byo kubura akazi abantu mu ntara za ruguru zirya ntara zirimo abantu benshi usanga birirwa bicaye muri azi ubushomeri abanyeshuri baheza amashuri benshi batagira icyo bakora bakabura n'imitayo kugira ngo bishingire imirimo yabo, abandi nabo abanyagihugu batagira amatongo bataja kurima bijya bintu bitamarigara mu ntara za ruguru ugasanga abantu birwa kumarigara. Umukuru n'amashinga amateka yanasuzuguye badandaza avuga ngo baragenda bagasokoza ubwanwa nk'umuntu adandaza imisumari ngo cyangwa umuntu adandaza amaradiyo ngo bakiyandika amakostime. Mwibaze namwe umuntu ari ku rwego nkarurya abanyagihugu yategezwa kuba ari bo batera intege akaba ari bo baca intege abasuzugura gutyo birababanje birateye agahinda. Ubundi mu gihugu murazi kwabaho icyo twita complementarité de secteur, ni ukuvuga ubuzima bw'igihugu kugira ngo butembere, umurimyi ibyo arima arakeneye ubudandaza radiyo kugira ngo uvuge zimenyekanishe ibyo ariko arakora, arakeneye imisumari kugira yubake uruhongora nimba ari umworozi yubake ahabika ibi. Mu bisanzwe ubuzima bw'igihugu nta gisata na kimwe kiba cyo gusuzugura, uretse rero guca ubwenda ugashika no kuri wa munyagihugu ari wakora ari wagomba gukora ugaca umusuzugura aho kumutera intege akaba ari wo musuzugura. Izo ni imvugo zibabaje ziteye agahinda, kandi nibaza ko abantu bakwiye kuza barava hasi bakabidenonsa bakabivugira hejuru, imvugo nk'izo zikava mu kanwa k'abategetsi. Ubundi mu bihugu bimeze neza biteye imbere, umutegetsi yavuze amajambo nk'ayo yacatanga imihoho akaja abandi bafata mu mugongo abanyagihugu mu mirimo yose baba barimo.
Matu ari muri Egypte ati aho kwitabana ibinebwe umukuru w'inama nshinga amateka yofasha kugira hajeho amategeko yorohereza abashaka kwiteza imbere.
Ego twarumvise ijambo umukuru w'inama nshinga amateka yashikirije kuva yuko ari ibinebwe. Ego si bose bose ko bari ibinebwe, ariko niho kumwibutsa umukuru w'inama nshinga amateka yuko hariho ugwaruka afise imigambi yo gukora kandi yotuma igihugu gitera imbere. Rero hariho usanga ugwaruka afise imigambi yo gukora ugatera imbere, ariko ugasanga mu buryo hariho ukuntu baca kurorezwa, nk'uko usanga mu byerekeye amataxi ku buryo bariho amakori usanga umuntu nk'ugwaruka afise agafaranga ashagura nk'umutahe naho iyo atari munini agasanga yatanga gukora ashyira mu ngiro, ugasanga rero ahuye n'ibibazo by'amakori amatangisi abaye manini. Rero nibaza yuko kubwo yuko agwaruka ari ibinebwe si ndagashya cyane ati kuko kuvuga ibinebwe kuko nibyo hariho bamwe ari ibinebwe hano ndafite yuko rero mba karoro yatanze bakongo kujya kurangura imisumari kuko ari nk'ugwaruka afite nk'igishako cyo kurangura imisumari. Nibyo koko si bose baremewe kuba abatunzi bo kurangura imiduga bo kurangura amakontineri kujya mu Bushinwa, si bose. Urumva rero iyo mu gihe rero afise ubwo buryo bujya kurangura amaradiyo kujya kurangura imisumari za ibohebo, nibaza yuko ahantu baba bahunye ubukwe kujya kumworohereza kuko niyo ntango kugenda azashyitse aho abandi bashyitse. Rero fati ugaruka n'ibinebwe sinabyoza na gato, asaba yaramutse kuko hari bafasha bagiye gukora bagafise imigambi kandi biciye ubwenge cyane.
Duherereze kuri Yasin ari mu Burundi ati imvugo yo gufatira mu kivunga yakoreshejwe n'umukuru w'inama nshinga amateka ni imvugo itabereye.
Ntushobora gufata intara cyangwa abategetsi kanaka cyangwa abantu kanaka ngo bite ibinebwe, umuntu wese aba afise uburyo aronderamwo ibimubeshaho. Abatoranya uburimyi, abatoranya ubudandaji, hari n'abatoranye iyindi myuga y'ububaji n'ibindi bintu bitandukanye. None rero kugira ngo abone ko ari abanebwe ni uko iyo bashyira hamwe akabagira ishyirahamwe hama akabagiha igikorwa runaka, igikorwa runaka bakagikora niho aho cabonera ibinebwe ibyo ari byo. Abo kinaniye gukora arusha iyo cabita abanebwe bo ari abanebwe, mugabo ntibashobora gufatira hamwe ikivunga. Umva ufatiye hamwe ikivunga ntuba uvuze imvugo nziza, uvuze imvugo yo kugayisha abandi. Yego ntabuzemo n'abakozi atari abanebwe baba bafatiwemo ikivunga. Jyewe rero iyo mvugo ntiyabaye nziza naha mutegetsi yavuze nabi.
Ani na uduera elijikiga niro, dafisi jambo chuno munsi, chashimikie kura amwe mu majambo amaze iminsi ashikirizwa n'umukuru w'inamashinga mateka. Hari abayashimye bavuga ko intumbero yayo ari iyo gufasha imigu y'abantu baba bariko barabwirwa kurushirizaho gukora. Abandi bayaneguye bagira ko berekana ko atarakwiye gukoreshwa n'umukuru w'inamashinga mateka asanzwe serukira abanyagihugu akaba ariwe akoresha imvugo yo kubagaya. Ndashimiye mwese mwaduteze amatwi ndabaha irindi sango ryo kuwa gatatu za.
Cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawo.